Nzamba.
Nzambira samirana.
Kizu ya kane ukwezi kwa mwenye ni mwaka mwenye mbibili na mirongi na gata tu ndabara mkijen chutiba kunzi wala hajiwe nzamba gatika kawe sangwe kaze murano makuru mkirundi kwa wategurie na yaka wagizwe ningi ingo nguru nguru zikulikira abantu babiri barapfuye abandi nzwi barakomereka baguweko n'isengero ya Mbomose kubera imvura nyinshi ivyo vyabaye kuri no wa gatanu ku musozi bitegeye muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Munara ya Makamba naho abantu batatu baheruka guhunguka nibo bahagaritswe mu ndwiheze n'umushikiriza manza wa Republika Munara ya Makamba bivugwa ko ari ukubera indyane z'amatongo hagati y'abasangwa n'abahungutse. Mu kiganiro ku isoko uno munsi tubabwira ibyerekeye itegeko rishasha rigenga igisata cy'ubutare mu kanya gato ido nido ryano makuru.
Inzamba
ano makuru tuyahereye kuri ino nkuru iciye ku masonga abagabo babiri barapfuye abandi ndwi barakomereka baguwe ko n'uruhome rw'isengero rya Katolika yari kuri rubakwa ivyo vyabaye ku muhingamo wo kuri no wa gatanu ku mutumba butegeye muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Amakuru dukura muri iyo komine ya Nyabihanga atumenyesha ko ivyo vyaturutse ku mvura nyinshi vanze n'umuyaga yari kiragwa mu ntara no mu gipolisi baremeza ayo makuru bakavuga ko abakomeretse baciye bajanwa kuvurirwa mu bitaro byo mu Kibumbu biri muri komine Kayokwe muri iyo ntara nyene ya Mwaro abahuye n'iryo sanganya bari basanzwe bariko barubaka iyo sengero. Nkuko twababwiye mu ntango z'ano makuru abantu batatu bahungutse baragaritswe mu ndwiheze n'umushikiriza manza mukuru w'intara ya Makamba hakaba hari n'abandi icumi batekewe n'ubwoba bakaba binyegeje kugira ntibafatwe ivyo byaturutse ku ndyane z'amatongo ziri hagati y'abasangwa hamwe n'abahungutse zasubiye kwaduka muri komine ya Nyanzarake iri mu ntara ya Makamba bivugwa ko abo bahungutse bagirizwa kuba baragararije ingingo zafashwe n'umugwi w'igihugu CNTB ujeje gutatura amatati na yandi matungo ido nido na Bonfils Niyongere.
Ayo matati ya matongo hagati y'abasangwa n'abahungutse ariko yibonekeza cyane cyane ku mutumba buheka wo muri zone kazira bageni muri komine Nyanzarake. Abasangwa bo kuri uyu mutumba bavuga ko bamaze kumvikanishwa n'abahungutse bafashijwe n'imirwi iri gutatura amatati y'amatongo na yandi matungo ariko abahungutse ngo baguma bihindukiza mu byo babashitse ko
baituye bakatirewa abantu ntakabirukana numba nukwabanisha mugiye myumvikana iyo komisiyo rero yaragabuye ivyonye amahoro aboneka amahoro menshi cane hanyuma ko vyagiye biragenda intambara ziratera gushika ivya 93 97 kubandanya ati igihe rero iyo twabonye impapuro zivuye muri CNTB ya Serapiyo ntakwaburaniye ngo twisigure ingingo mushana ke itegeho yaburanishijwe.
Abasangwa bavuga ko baguma batumwa ko n'abajejwe ubutungane mu ntara ya Makamba mugihe benshi mu bari baronsa ayo matongo bamaze kwitaba Imana bahitanywe n'intambara ngo hakaba hasigaye abapfakazi. Basaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe ikibazo c'amatati y'amatongo muri komine Nyanzarake.
Ari muri kote hakini niko baramukumbukaje agasakisaki yana twitaba twitaba profe Profesor Kono yatubaza inuvuga yadukankamira akatubwa yuko adupfunga abapfakazi ntibagiye batanye bapfa agababa babahije mu matongo ahana bayita Imana nanyine kibahe mu kwegihugu.
Kubera ayo matati abantu batatu harimwo umutamakazi bari mu minwe ya parke ya Makamba kuva mu ndwiheze abaserukira imijyango igera kuri 10 nabo bakaba bariko baraturatura kubera gutinya ko nabo bahagarikwa. Tubamenyeshe ko amatati y'amatongo muri komine Nyanzarake cyane cyane muri zone kazira bageni ryama yakweze ndyane kubera kutemera ingingo ziba zafashwe mu mwaka wa 2014 aho umugwi CNTB ukaba wahavuye uhagarikwa bifashijwemo n'abashinga amateka batowe mu ntara ya Makamba. Inyuma yaho abasangwa biheje amabarabara baranabomora ibiraro byinjira muri iyo zone Kazirabageni mu kubuza abakozi bo mugwe gushika ku matongo.
Mu makuru ajyanye no kwinonora imitsi naho imigwine yo mu mupira wa basketball y'Abarundi wa mu gihugu cy'Ububirigi yahuriye Iriyeje kuri no wa gatandatu muri urwo rukino rwa basketball. Umugwi wa Iriyeje watunganyije urwo rukino niwo watahukanye intsinzi ukaba watsinze umugwi wa Anverse ku manota 38 kuri 19. Ikibazo cya gatatu kikaba cyatahukanywe n'umugwi Urumuri w'i Bruxelles watsinze umugwi Intare w'i Louvain-la-Neuve ku manota 35 kuri 22. Izo nkino zikaba zikinwa n'abarundi basanzwe wa mu gihugu cy'Ububirigi. Abatunganije izo nkino bavuga ko bashitse kuco bifuza kurikira Jean Bertimas Bigirindavyi arongoye umugwi w'i Liège yari kuri mikro ya mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Intumbero y'uno munsi yari kubananya umuco tumaze imyaka dukora, tumaze imyaka 20 twamuduhura amakipe menshi yo ngamubirigi mugabo mu nyuma twabaye dushamwe amakipe ya handi. Intumbero nyamukuru nuko duhura turamukanya tumenyane mwabona ko twavuye henshi, hanyuma twereke urwaruka ruri inyuma yacu yuko dupataye mu nda twama dushyigikiye inkino twama dukunda gutaramira hamwe.
Mbega iyo ntumbero mwihaye twovuga ko mwayishitse ko canke hari icari gihatse?
Intumbero turi mu nzira sinova ko twayishitse ko rwose mugabo impinga irashahari kuko twatwifuza yuko mu minsi zoza tuzohurira n'ahandi mbere tukaja n'iwacu bikunze nihaba hashobora kugenda, hanyuma n'ibihugu bijamwo bibe vyinshi cane gusumba n'ibisagara bijemwo gusumba, hanyuma bitandukiye n'izindi nkino atari basketball gusa.
Inzamba
aya makuru twabateguriye tuyabandanyize ku kiganiro ku isoko cyo ku minsi yose ya gatandatu. Uno munsi tukaba dushimikira ku ngingo nshasha zerutse gusubirwamo mu itegeko rigenga ubutare ryo ku wa 15 gitugutu umwaka wa 2023 mu bijyanye no gukorera mu muco muri icyo gisata. Ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Grace Zawadi.
Ku isoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haherutse gushigwaho itegeko rishasha rigenga igisata cy'ubutare mu Burundi hari ku wa 15 no mwaka w'2023. Mu ntumbero yo kurabira hamwe turusho turi muri iryo tegeko rishasha ugereranije n'iryari rihasanzwe ryo mu mwaka w'2013, ishyirahamwe Abuko kuri uwa kabiri igenekerezo rya 2027 gitugutu ryaratunganije uruganda rwo guhanahana ibyiyumviro kugira harabigwe hamwe ibishasha biri mu itegeko rishasha bigiye gutuma icyo gisata cy'ubutare giterera biboneka mu guteza imbere igihugu. Tubaganirire muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwu wa gatandatu igenekerezo rya 4 munyonyo. Zawadi Grace ni jengira ndakibashikirize kaze. Leta igiye gushira mu minwe igisata cy'ubutare gusumba uko byahora bivugwa n'umushakashatsi Boaz Nime yagize icigwa cyo kuraba ibishasha biri muri iryo tegeko rishasha rigenga igisata cyo gucukura ubutare. Ikindi yavuze ko kigiye gufasha nuko hagiye kujamwo umuco muri icyo gisata kuko mu itegeko rishasha hategekanijwe ko amakuru ajanye n'ibikorwa byo gucukura ubutare biriko birakogwa atazosubira kuba ikinyegezwa.
Itegeko rishasha rikuraho ibihishwa kuko hariho ibintu bitavugwa mu gutanga amakuru ajanye n'ubutare. Nibaza ko turiko turagana ku muco ukwiye mu bijyanye n'urudandazwa rw'ubutare uzoca ubingingo ngendegwa ko mu bijyanye no gutunganya iby'ubutare. Ubu uruhara rwa leta rwavuye kuri 10 ruja kuri 16 ku ijana, aha no kuvuga mu bijyanye n'umutahe hamwe no mwicukugwa. Ubwo ruhara rukazokwiyongera ko 5% igihe cyose habaye ihinduka mu bijyanye n'ubutare. Ibyo byerekana ko leta y'u Burundi yafashe mu minwe icyo gisata cy'ubutare. Ivyo kare ntivyabaho.
Bamwe mu baserukira abanyagihugu bari bitavye ivyo biganiro babona ko nubu icyo gisata cy'ubutare kizogumamwo igifungu kubera nubu iryo tegeko rishasha ridategekanya ukuntu amafaranga yavuye mu gisata kimwe kimwe azomenyekana. Ayo makenga yashikirijwe n'umushinga mateka Ngabonziza Gérard.
Umengo itegeko rishasha rikuraho ibinyegezwa ariko birashobora kuguma mu nyandiko gusa. Mu gutanga icyegeranyo bavuga ngo aya mahera yavuye mu butare ariko ntibatandukanya ngo bavuge ngo aya mafaranga yavuye mu nzahabu aya yandi nayo yavuye mu bundi butare. Jewe mvuga ko bo bitandukanya kugira ngo abanyagihugu bamenye ingene ubwo butare bungana hamwe n'intererano yabwo mu itunganywa ry'amafaranga leta ikoresha buri mwaka.
Imyaka ibiri yari iheze amashirahamwe nka yose acukura ubutare mu Burundi ahagaritswe mu ntumbero yo gusubiramwo amategeko agenga ico gisata kubera leta yamenyesheje ko ayahora yatuma leta atanyungu ironka muri ico gisata. Aha akaba ari ikiganiro ku isoko cino munsi kigarukiye mwari kumwe na Zawadi Grace nkaba ndabikebanuye naho butaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Arakoze Zawadi Grace no makuru tuyasozerere ku makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyashikirizwa na Edi Claude Ninazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze mwese bakunzi ba Radio Inzamba gateka kawe. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi tuyatangurire kuri iwacu. Canditse ku Barundi batatu baheruka gupfira mu gihugu ca Afrika y'Epfo bishwe na kigoyi. Naho userukira Burundi muri ico gihugu wabihakana umushingwa manza Prime Barukeye arongoye ishiramwe rigwanya ubugizi bwa nabi ndengambibe ONLCT uwe ton frère mu gifaransa aremeza ko bahitanywe n'inzara. Muri iryo shiramwe bemeza ko Abarundi barenga 90 bapfungiwe muri ico gihugu bagafungwa mu buryo agateka kabo katubahirizwa. Abo batatu bitavye Imana bakaba bari muri abo. Iryo shirahamwe ngo rirajwe ishinga n'abo Barundi bapfungwa kubera kutagira ibyangombwa mu gihe bamwe bamwe ikiringo c'ivyo byangombwa kiba cararangiye bikagora abo Barundi gusubira mu Burundi kurondera izindi mpapuro zishasha. Ishirahamwe ONLCT we ton frère risaba ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo gukwiragiza mu bice bitandukanye ibiro bitangirwamwo ibyangombwa Abarundi baba muri ico gihugu bakenera buri gihe. Tumandanya na IBM News aho chukimenyesha makuru chandikwa kumbuga nguruka na umenyi kivuga kumugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga wa politike wonyene. Icho kimenyesha makuru chaganiriye n'umushinga amateka Gaton Rwasa arongo umugambwe utavuga rumwe na leta CNL wona we akavuga ko CNDD-FDD ishaka kwihariza inama nshinga amateka n'inkengu z'amateka mu matora y'izo nzego azoba mu 2025. Agatogwa saremeza ko mu Burundi harangwa icuka kibi cha politike akagiriza leta ko yivanga mu itunganywa y'indi migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Imbere yo gusozera no makuru yanditswe n'imenyesha makuru tuvuga inkuru yanditswe na Burundi Eko kubijanye n'umubano mwiza urangwa mu gwaruka rw'imigambwe itandukanye. Kimenyesha makuru kivuga ko naho ubwo gwaruka rubanye neza ngo birazwi neza ko bamwe mu banyapolitike bashobora kukwegerwa uruka mu mabi atandukanye. Munyamabanga wa komine Busoni mu ntara ya Kirundo yavuganye na Burundi Eko avuga ko byo bavyiza ugwaruka barujanye gukora ibikorwa by'inyungu rusangi aho kurukwegera mu bya politike. Umwe mu gwaruka ubwo ku mutumba wa Rusarasi muri iyo ntara nyene ya Kirundo yemeza ko abakiri bato bo mu migambwe ya CNDD-FDD IPRONA CNL n'indi babanye neza ibitakunze kuboneka muri kahise. Aratera ivyatsi nyifato ya bamwe mu banyepolitike bakwegera abakiri bato mu mabi atandukanye barondera inyungu zijanye na politike cyane cyane iyo hegereje amatora n'inyuma yayo. Aha rero niho dusozereye amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi. Edi Claude Nazo na washikirije ndabifurije kururanirwa aho muri hose. Tuzosubira ku gatandatu za
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Eddie Claude ni nazwe arakenuye akabari nonga hagarukiye makuru mu kirundi twese bateguriye mwakoze mwe mwese mwayakurikiranye bakoze nabagenzanje bamfashije kuyatorokanya Josephine Johnson Nzimana na yabashikirije ndabifurije kuranigwa mu byaye no mu banyu naho utaha.